ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu wa gatatu itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2017 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ataramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Muri uyu mwaka turangije twagize ingorane zikomeye kubera yuko uburyo bwari bwatekanijwe ko buva mu bihugu bigize uno muryango wa Afrika y'ubuseruko ari bimwe muri byo byagoye uriha.
Uyo ni Honorable Martin Duimana ari mu mugwi w'abashinga amateka bajejwe kwiga amafaranga umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko uzokoresha. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi izivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya kari imbere. Mugume ku maradiyo yanyu. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Rosine Munezero. Rosine,
urakoze. Oriane, mwaramutse mwese abo tuzindukanye kuri Radio Ijwi rya Amerika muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Somalia. Abagwanyi b'umuhari ya Shababu bakoze ibitero mu bisagara 14 biri mu bumanuko bwa Somalia mu ntumbero yo kudurumbanya ibikorwa abasirikare ba leta bariko barategura byo gutera abagwanyi. Ibyo bitero byabaye kuri wa kabiri mu bisagara biri ku birometero 50 uva ku mugwa mukuru wa Somalia i Mogadisho. Ibrahim Aden Najjar, uburamatari w'intara ya Lower Shabelle, yatangaje ko abagwanyi bagiye batwaye abantu bashika kuri 25 bagwiza hanini n'ugwaruka bongera baturira n'amazu atari make. Sharif Hassan Sheikh Aden ajejwe intwaro mu bumanuko bushira ubuseruko yarungikiye urwandiko leta hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika asaba ko bafata ingingo zo gukingira abanyagihugu basanzwe muri kino gihe bageramiwe n'uruzuba. Ni mu gihe kandi hari igitero cyabereye mu ntara ya Puntland kuri uyu wa kabiri gikozwe n'umukamikaze gihitana abantu batatu cyongera ikomeretsa abandi batanu. Icyo gitero kikaba cyari kije kigana ikirindiro cy'abapolisi inyuma yaho bari bavuye mu gisabisho. Abategetsi b'igihugu cya Sudani y'umanuko batangaje ko imipaka icyo gihugu gihana na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo yugawe mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya Ebola cica cyatangajwe n'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS haraheze indwi zibiri. Ni mu gihe OMS imaze gutangaza ko abantu bane bahitanywe na Ebola muri Kongo. Lino Utu, icegera cha buramatari wa leta ya Tambura muri Sudani y'umanuko, yatangaje ko bahagaritse urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu ku mupaka wa Ezo gushika hasohotse irindi tegeko. Utu yavuze ko ako karere karangurirwamo ibikorwa bitari bike kandi ko abantu baho bafitanye imigenderanire ikomeye y'urudandaza. Utu yatangaje kandi ko abakozi b'amashyirahamwe mpuzamakungu harimwo n'abo muri OMS ubu bari mu gikorwa cyo guhimiriza abanyagihugu kubijyanye no kugabisha ubugiyo ndwara yirara mu bantu. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yatangaje kuri uyu wa kabiri ko Israeli hamwe na Palestina byiteguye gusubiza hamwe kugira amahoro aboneke. Perezida Trump yabitangaje ari kumwe n'umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu mu nyubakwa ndangamico muri Israeli. Perezida Trump yakoranye umubonano na Netanyahu kuri uyu wa kabiri inyuma y'urugendo yakoze muri Cisjordanie mu mubonano w'isaha imwe yagiranye na Perezida Mahmoud Abbas wa Palestina. Ku bwa Perezida Trump ngo amahoro arashobora kugaruka ari hamwe bashize hasi umubabaro n'ibyo batumvikana ko bimaze imyaka hafi 50 bibatandukanye. Mu ijambo yashikirije, Perezida Trump ntacyo yigeze avuga ku bijyanye n'akarere ka Israel n'akarere Israeli yigaruriye canke gutora umuti w'ayo matati biciye mu gushinga amaleta abiri. Ibibazo bisanzwe ari navyo biraje ishinga Palestina. Perezida Trump yavuye aho muri Israeli acaja i Roma mu Butaliyano atekanya kubonana n'umwungere w'ishengero Katolika kuri uyu wa gatatu imbere yuko afata urugendo rumuganisha mu gihugu cy'Ububiligi kuri uyu wa kane. Perezida Trump akazibonana kandi n'umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganji wa mbere aho mu Butaliyano. Igihugu cy'Ubwongereza cyatangaje ko kiri ku rugezo rukomeye rw'iterabwoba. Theresa May, umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza, yatangaje kuri uyu wa kabiri ko aricyo gituma hari abasirikare barungitswe gufasha abapolisi. Ibyo May yabitangaje inyuma y'umunsi umwe habaye igitero cy'ibombe yacahitanye abantu 22 n'abashika hafi 60 bakomeretse. May yavuze kandi ko hagiye kuzahararungi kwa basirikare n'abapolisi mu bibanza bihurirwamwo abantu be n'abantu benshi mu nko mu nkino z'umupira w'amaguru n'ahabera ibiteramo byo kuririmba. Mwamenya ko igipolisi cyafashe umusore w'umukamikazi afise imyaka 22 yamara nta byinshi cyatangaje kuri we. Mu gisagara cha Manchester hafashwe kandi umusore w'imyaka 23 yamara nta cavuzwe kubijanye n'uruhara rwiwe muri ico gitero. Umuhari wa leta ya Kiislamu waratangaje kuri uyu wa kabiri ko ariwo wakoze ico gitero, yamara yaba Ubwongereza canke Amerika nta na bamwe bemeje iyo nkuru. Yuji aserukira Ubushinwa mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yateye akamo kuri uyu wa kabiri inama y'umutekano ya ONU yo ko yoshira mu ngiro ingingo zo kugabanya intureka ziri mu karere ka Korea. Ibyo ambasaderi Ji yabishikirije yabamenyesha makuru aho inama yihutirwa yabereye mu mwiherero yari hejeje gukorana inyuma y'ibitero bya misile byatewe na Korea ya ruguru ku munsi w'Imana. Ambasaderi Ji avuga ko ingingo zimaze gufatwa zoshirwa mu ngiro, yamara ko bakwiye no kubandanya igikorwa cyo guhagarika ibigwanisho bya nuclear biciye mu biganiro bya politike n'imigenderanire. Inama y'umutekano ya ONU yateye ibyatsi byo bitero bya misile byabaye kuri uyu w'Imana, ikavuga kandi ko igiye gushira izindi ngingo mu ngiro harimo n'ibihano. Tubutse ko igitero cha misile cyakozwe na Korea ya ruguru kuri uyu w'Imana kibaye icy'icumi kuva uyu mwaka w'2017 utanguye.
Urakoze Rosine ku makuru udushikirije. Naho numwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Abayobozi b'urwego rw'umutekano ku rwego rw'igihugu bafatanyije n'inzego bwite za leta kuri uyu wa kabiri basaba abajejwe inzego z'umutekano mu ntara y'amajefo mu gihugu kurushirizaho guha abanyagihugu serivisi nziza. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa mu Rwanda.
Iyi ni inama yahuje urwego rw'inkera gutabara n'abandi bafatanya bikorwa mu ntara y'amajyepfo kuva ku ntara kugeza ku kagari. Nyinsanganyamatsiko igira iti uruhare rw'inkera gutabara mu gusigasira ibyagezweho no guteza imbere intara y'amajyepfo. Barimo inzego za polisi n'iza gisirikare mu nzu mberabyombi cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda iruhande. Ni inama ije mu gihe hariho ubukangurambaga kuri gahunda ubutegetsi bwise nk'uwikorera, aho bukangurira buri muntu gutanga serivisi uko bikwiye nta yandi mananiza. Ubutegetsi buravuga ko gutanga serivisi mbi kuri rubanda birushaho gutuma badatera imbere, bugasaba ko aba bahoze ari abasirikare mu ngabo z'u Rwanda n'abandi bakibirimo babana n'abaturage umunsi ku wundi barushaho kubaha serivisi nziza kugira ngo barusheho gutera imbere. Madame Usta Kaitesi, umuyobozi wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere, aragaragaza mu buryo bw'imibaruko serivisi itangwa mu ntara y'amajyepfo.
Abaturage babajije uko bashimishijwe na serivisi bahabwa zijyanye n'imibereho myiza yabo, usanga mu ntara y'amajyepfo abanyuzwe cyangwa bashimishijwe n'iyo serivisi bari ku gipimo cya 61 n'ibice 2%. Ibyo bituma rero abaturage bacu batanyuzwe n'icyo gipimo bigira ingaruka mu gutera imbere kwabo, kuko iyo umuntu atanyuzwe n'uburyo serivisi agenerwa zikorwa no kureba imbere kwe biragorana.
Muri iyi nama, umugabo mukuru w'inkera gutabara ku rwego rw'igihugu General Fred Bingira yahamagariye inkera gutabara zo mu ntara y'amajyepfo gukomeza kurwanya akarengane, ruswa ndetse no kurwanya icyo ari cyo cyose kiganisha ku gutanga serivisi mbi ku baturage. Yibutsa ko bamwe muri bo mu gihe batanga serivisi mbi bibwira ko hari uwo bahima aribo ba mbere byagiraho ingaruka igihe haramuka habaye impinduka mbi.
Mwebwe neza muri private corporal sergeant restaurant captain habaye impinduka bikaba bibi uwaba baranini n'uyu munsi yongeye kuva Kigali ndaza government kama military police convoy kagenda bamerekeje imodoka bakingura ibibagira batya umukozi wa government nagera mu rugo bagakingura amarembo mirira mu nzu ngashyira nafunga urugi rwa metalike hanze hakajya military police kandi wowurindwa ni bamwe ugasandikanya amabati ugashyiraho n'imiyezi n'iki umuntu yaza kubita mugera atya akinjira iwawe mu nzu aho ndyamye mfite imbunda wowe ufite umuhoro uhi mundi nini urahimanya kwa gavana kuki tutakwiye kuri ibibazo ko bitureba twese ntabwo biri ba meya
Kurundi ruhande hari zimwe mu mbogamizi zikigaragara mu gutanga serivisi byumvikana ko bitareba urwego rumwe. Abaturage ngo hari ubwo inzego z'ubutegetsi zibasiragiza bikarangira ziyambaje inkera gutabara ku bibazo rimwe na rimwe nazo zidafite icyo zibikoraho. Uyarafatira ku bibazo byakunze kumvikana muri gahunda y'ubwisungane mu kwivuza mituelle de santé.
Hari umuturage uzaga kubwira ati "Gena tanze mituelle de santé njya kuyandikisha ku kagari." Ku kagari ikarita zanjye sinazibona kugeza na none anga nkabanzibonye ubu ngubu. Nivuje nkoresheje imitungo yanjye ku ruhande nyamara mituweli narayitanze. None wa makarita nyabonye muri uku kwa gatanu kandi ararangira muri uku kwa gatandatu. Ese ubu ngubu mu kwezi kwa karindwi nzongera ntanga ndi? Ese ninyatanga na none agapfa ubusa nk'uko na ya mbere yapfiriye ubusa ubwo naba ndi mu kuvayo cyangwa naba ndi mu kujyayo?
Kuri ibibazo Madame Marie Rose Mureshyankwano guverineri w'intara y'Amajyepfo akizeza ko bagiye kubikurikirana kandi ko ibyo mu mwaka uza byo ngo nta bibazo bikigaragaramo.
Babaye baratanze amafaranga y'umusanzu bakayuzuza. Byaba ari ikibazo gikomeye aba yarujije n'umuryango we bamuyikata cyaba ari ikibazo twakurikirana tukamenya impamvu. Ariko icyo nabizeza ni uko ubu ngubu bari guhita babona amakarita.
Gahunda yo gutanga serivisi nziza ku baturage ubutegetsi bw'u Rwanda bushyizemo ingufu ahanini birashingira ku gipimo bwari bwarihaye, ariko bigaragara ko bigoye kuzakigeraho muri iyi gahunda. Ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB kiravuga ko muri gahunda y'imyaka irindwi na gahunda y'imbaturabukungu DPRC ya kabiri bwari bwarihaye ko 2018 izatangira abanyarwanda bishimira ko bahabwa serivisi nziza ku gipimo cyo hejuru ya 80%. Magingo aya baracyari kuri 67% kandi iminsi yirasa niyarangiye. Urwego rwa serivisi mu mwaka ushize wa 2016 nirwo rwaje ku isonga muzagize uruhare mu bukungu bw'u Rwanda ku mpuzandengo ya 48% kubw'imibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare. Nubwo bihagaze bityo, RGB ikomeza gushimangira ko ruri mu nzego rubanda barushaho kwinubira kubera uburyo bagezweho gahunda zo kubateza imbere. Nka gahunda ya Girinka Munyarwanda, RGB ivuga ko mu gihugu hose bayinenga kuri 32% kubera uburyo ikorwa mu budaci mu mucyo. RGB gaheraho isaba ko buri wese mu gutanga serivisi nziza yabigira ibye. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika ibutari mu majyepfo y'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda tuje mu Burundi, leta y'u Burundi yararungitse intumwa zayo mu ntara z'uburaruko mu ntumbero yo kugwanya ubucuruzi bwa magendu na cyane cyane inyuruzwa ry'ikawa. Mu ntara ya Kirundo, icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka, kimwe mu byo abanyakirundo bamutumye harimwo gusubiza mu minwe ya leta igisata cy'ikawa. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Intara za Kirundo, Kayanza na Muyinga nizo zagendewe n'intumwa za leta kuri uwa kabiri. Izo ngendo ziri mu rukurikirane rwo kugendera intara zose ziri ku mipaka mu ntumbero yo kugwanya urudandazwa rudaciye mu mategeko n'ibiturire. Mu ntara ya Kirundo hari icyegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka Nkurunziza Joki Chantale. Uwo mufasoni yabonanye n'inzego zitandukanye muri komine ya Busoni ku mutumba wa Marembo. Mu bijyanye no gutuza ubucuruzi bwa magendu, cyegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka yashimikiye cyane ku ikawa. Yabanje gusigura igituma ikawa ishinzwe ijisho kurusha.
Ikawa tuyifise igitego kiduha amafaranga yaciwe. Murazi ko tutwara amarundi tugiye kugura igitoro, dutwara amarundi tugiye kugura imiti, dutwara amarundi tugiye kugura cya byuma twubakisha. Murazi ko dutwara amafaranga yaciwe. None mu gihe ya kawa zoyirushije rumwe tuzoza turuhangahe. Mukirumbire ko kugira ngo uwabikora asubire akubita agatima amenyere.
Melchioro na Nkwaomba buramatari w'intara ya Kirundo ati turi ku kivi.
Twa tumaze gufata n'abashoye kwa mu Rwanda hafi biro 130 muri komine ya Ntega. Twafashe kandi n'abari ku barashora ubutare. Twamaze gufata mu iki gice giheze cy'umwaka ibiro birenga 180. Mwarumise n'ikamyo yafatiwe mu za Muyinga bakanuganuganwa yuko iba yitwa umwimbu w'ibiharage bivuye muri komine Bugabira.
Jirara Ngabonziza umukenguza amateka yatowe mu ntara ya Kirundo nawe ati abarundi badakunda igihugu birabagora kwihanganira igiciro ikawa igugwa ko mu gihugu cy'u Rwanda.
Twebwe ikawa zeze ubakamayizine aho hakurya mu Rwanda nta kitina kimwe cy'ikawa uri kuragendurayo magazine bacibakira amafaranga menshi kuvuga bati amafaranga y'u Rwanda afite agaciro usumba iwacu udakundi igihugu by'ukuri abantu bati ba mutima watakaye usanga acavuga ati reka nje kurondera amafaranga niyo menshi icyo nicyo kintu cyinshi tubona twebwe kitubangamiye kuko ku kirwanyo turagerageza
Musitanteri wa komine ya Kirundo Misa Agostani abona ko byo bavyiza igisata cy'ikawa gisubiye mu minwe ya leta
muribuka ko igihe bavuga yuko igitegwa cy'ikawa kija mu minwe y'abikorera ibyabo ariho cyatangwa gusubira inyuma bamwe mbere bari basanzwe bagikoreramo nk'amasogestar barasubira inyuma kubera bagura ikawa nk'uko bagura ibiharage uko umwe wese abyumva agatanga igiciro uko acumva gutyo ikawa rero itangura gutaka novera kandi kari gahari bamwe barazirandura leta rero yihagaze ko ntisubire gushyira mu mwanya w'ikora ibyabo ikawa izosubira nk'agaciro
ubushora ikawa mu makungu bidaciye mu mategeko asa n'uwiyambuye akabira niko icyegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka nkuru nziza Jokishantare abibona akavuga ko urugamba rwo kugwanya ubunyonyezi bw'ikawa rwatanguye kandi rutagisubira inyuma
nanjye mvuga ati turashaka kubutanga turi mu muryango ngira ngo mwarumvise nka Musitanteri wo muri komine Musiga w'Ingozi iko yarakuwe kandi ntiyari wenyine sibyo nicyo gituma rero imbwa yo muravuganye ngo murareganye n'abandi bari mu nyuma niho mvuga ati ubunye iyi kampanye iho tiko turakora bunye cyaratanguye kiro kirakogwa
muri iyo nama hari abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi abajejwe umutekano mu gipolisi no mu gisirikare gushika ku nzego zo hasi hamwe n'abadandaza naho ikiganiro cyugururiwe bose abari muri iyo migwi ndetse hari niyavuzwe mu bijyanye n'igiturire ntacyo bashikirije mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi dukubitire muri Tanzania kuri uyu wa kabiri abashinga amateka b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko batanguye kwiga amafaranga uwo muryango uzokoresha mu mwaka uza naho biruko ibihugu byose nibiraheza gutanga intererano yavyo y'uyu mwaka ni mu gihe bitegekanijwe ko uzorangira muri uku kwezi kwa gatandatu kuza Pierre Cavernio nkuru yarusha
Inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ibona ko bibabaje kubona itanguye kwiga integuro y'amafaranga uwo muryango uzokoresha ku mwaka uza kandi n'uwo mwaka ibihugu bitaraheza kuriha intererano yavyo. Honorable Martin Duwimana ari mu mugwi w'abashingamateka bajeje kwiga iyo integuro avuga ko atansiguro bifise.
Ntansiguro dufise ico tuzi nuko muri uyu mwaka turangije twagize ingorane zikomeye kubera yuko uburyo bwari bwategekanijwe ko buva mu bihugu bigize uno muryango wa Afrika y'ubuseruko ari bimwe muri byo byagoye uriha amafaranga gutanga amafaranga byiyemeje gutanga bituma rero ibikorwa bimwe bihagarara twarabivuze kenshi ni kibazo gikomeye cyane
mu bihugu bitano Uganda buza mu kibanza ca mbere nibwo bwatanze menshi ibice bigira ku 91% kw'ijana vy'amadorari arenga gato imiliyoni 8 igihugu kimwe kibyirizwa gutanga hakurikira igihugu ca Kenya catanze ibice bigira kuri 52% ubwo gatatu haza Uganda n'ibice 48% hanyuma igihugu ca Tanzania kimaze gutanga ibice 30% Uburundi nta na 10 bwatanze uno mwaka buracafise kandi nibirarane byo ku mwaka wahera ideni rikarenga imiliyoni 9 z'amadorari ya Amerika na yarenga gato imiliyari 23 y'amarundi mu kwezi guheze warumushikiranganje ajejwe yinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko Leontine Nzeyimana imbere yuko asubirizwa yari yatanze siguro z'ivyo birarane
ku Burundi rero kubera muri azize tutangura umwaka w'amafaranga mu kwa mbere nk'ubunye turi muri semestre ya mbere mugabo ubo bari muri trimestre ya nyuma turatandukanye dutanga ingene bigenda ku mwaka w'amafaranga wacu ingene bigenda mugabo twamye dutanga gutya nyene nta kibazo yesi no vyita ko ari birara ni kurusha abandi ahubwo ni declaration y'imyaka y'amafaranga turize ko bizovamwo vuba kubera turafise ishaka tubibaza yuko bizovamwo vuba
inama nshingamateka yashikirije nico gise impanuka zashikiye amafaranga make yaramaze gutangwa n'ibihugu bitandukanye muri zo mpanuka harimo ikoreshwa nabi hamenetse sagugwa ryayo byatumye abashingamateka batuma ubutwari yo nama nshingamateka kubyira y'inama y'abashikiranganje yerekane icegeranyo cingene ayo mahera yakoreshejwe ku mwaka uri kurahera imbere yuko atogwa ayandi
kibazo cari cabajije ukwaro kumenya neza aho iyo dossier y'ukuraba ingene amafaranga canke uburyo bwakoreshejwe muri uyu mwaka canke mu myaka iheze aho bagejeje kuciga abashikiranganje bo twayibajije kandi tubasaba yuko bobi nyarutsa kuko ni ibintu by'inkora mutima kuko turazi yuko nabo nyene babibonye bagaca bashiraho umugwi wo vyiga turazi yuko umugwi washizeho wagize icegeranyo twari ko rero tusaba yuko ico cegeranyo cyo kwigwa n'ingoga kugira ngo mu minsi yavuba imbere yuko aya mayenga biri arangira tuba twarunse inyishu turavyizeye ko bizokunda
abashinga mateka bafise ikiringo c'indwi zibiri kugira ngo babe batoye iyo nteguro y'amafaranga azokoreshwa kuva mu kwezi kuza kwa gatandatu gushika nk'ico gihe mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani niyo nama ya nyuma bagize kuko bazorangiza ikiringo cabo mu ntango z'ukwezi kuza kwa gatandatu hakaza abandi bamaze mbere no gutorwa mu bihugu bitandukanye bigize uwo muryango Pierre Clavin Nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ubunahoni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro Amerikana cerekeye ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise amwe no muri bino bihe tugezemwo. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi arakidushikiriza.
Naramutse neza muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe muri make cyane imvo n'imvano ya manda ebyiri gusa kuri president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika manda rero adashobora kurenza ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu kwezi kwa kabiri mu 1951 nibwo ivugurura rya 22 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryatangiye gukurikizwa. Iryo vugurura ritegeka president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kutarenza manda ebyiri ku butegetsi. Manda imwe ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni imyaka 4. Ashobora gusaba abaturage kumuha ya kabiri ariko ntashobora kwiyamamariza ya gatatu. Muti biturukahe? Perezida wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington yategetse manda ebyiri zikurikirana z'imyaka 4 maze ava ku butegetsi ku bushake bwe mu 1783. Abashakashatsi mu by'amateka bemeza ko iyo aza kubishaka aba yarabugumanye kubera ukuntu yarakunzwe cyane bikomeye ndetse abasirikare be bakuru barabimusabye kandi bashishikaye cyane ariko arabyanga ahubwo arabibagayira ku mugaragaro. Washington yahisemo inzira ya demokarasi yo kudatinda no kutikanyiza ubutegetsi no guhererekanya ububasha mu ituze n'amahoro hagati ya perezida ucyuye igihe na perezida utowe. Abamukurikiye nabo nka Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe n'abandi bose bakurikije urwo rugero rwa manda ebyiri gusa bityo rutangira kuba ihame. Nyamara ntaho byari byanditse mu mategeko. Byabaye gusa umuco kugera kuri perezida wa 32 Franklin Delano Roosevelt. Iri ni ijwi rya Amerika ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Franklin Delano Roosevelt yatowe bwa mbere mu kwezi kwa 11 mu 1932 atangira manda ye rero ya mbere mu mwaka wakurikiyeho. Arangije iyo manda ya mbere y'imyaka 4 yarongeye ariyamamaza atorerwa ya kabiri. Irangiye President Franklin Delano Roosevelt nabwo yariyamamaje nabwo aratorwa. Nyuma y'iyo manda ya gatatu nanone yasabye abaturage kumwizera koko barabimwemerera. Hari mu kwezi kwa 11 1944. Roosevelt ariko yitabye Imana ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 4 mu 1945 atarangije manda ya 4. Niwe wenyine mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wategetse manda zirenze ebyiri. Nyuma y'itahuka rye, impaka nyazo zaratangiye mu gihugu ku kibazo cya manda za Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi bari bafite impungenge ndetse ahubwo twavuga ko bari bafite n'ubwoba k'umukuru w'igihugu ashobora kugeraho akavamo umutegetsi w'igitugu ubuzima bwe bwose. Iyi ngingo yatumye ivugurura ry'itegeko nshinga rya 22 ryandikwa. Inteko ishinga amategeko Congress yaryemeje mu 1947. Hakurikiyeho ko leta zose zigize igihugu zitangira nazo kuryemeza imwe imwe. Umubare wa ngombwa kugira ngo ribe igice ndakuka cy'itegeko nshinga wagezweho mu kwa kabiri 1951, bityo kuva icyo gihe rero noneho nta muntu ushobora gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika manda zirenze ebyiri bikurikije itegeko nshinga. Shuti z'Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Tubutse inshuti na mubagenzi mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kugeza ubu abantu bagera kuri miliyoni zisaga 7 z'abatuye mu kibaya cy'ikiyaga cya Chad bugarijwe n'inzara ikabije. Indwara ziterwa n'imirire mibi n'ibyorezo nka hepatite A, iseru, imbasa na korera zababaye hakarande. Iki kiyaga giherereye mu majyaruguru y'iburasirazuba bwa Afurika mu nkengero z'ubutayu bwa Sahara. Umuryango w'abibumbye utangaza ko ibibazo by'inzara n'ubwicanyi bigaragara muri aka gace ahanini biterwa n'umutekano muke uterwa n'umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram. Kuva mu myaka 15 ishize, abarwanyi b'uyu mutwe bibasiye abatuye ibihugu bya Chad, Nigeri, Cameroon ndetse na Nigeria ari naho iki kibaya kibarizwa. Ibi bikiyongeraho kandi kutitabwaho kw'ibidukikije n'ibikorwa remezo bikurura ibiza bya hato na hato birimo imyuzure no kubura amazi meza ku batuye aka gace ka Afurika. Kuva mu mwaka w'1960 amazi y'ikiyaga cya Chad nayo yaragabanutse ku kigero cya 90%. Ibi bigashimangira imibereho mibi y'aborozi n'abahinzi bari basanzwe batunzwe n'amazi y'iki kiyaga. Ibi byose byagiye bituma abaturage benshi basuhuka mu gushakisha imibereho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishishikajwe no kureba icyakorwa mu guhindura imibereho y'abazahajwe n'ibi biza. Amerika irakorana bya hafi na leta z'ibi bihugu mu bijyanye n'iteganyagihe ndetse no gufasha abazahaye kubashakira ubufasha bw'ibanze. Kugeza ubu guverinoma ya Amerika ibinyujije mu kigega cyayo cyita ku iterambere mpuzamahanga USAID yamaze kubagenera imfashanyo ingana na miliyoni 206 z'amadolari. Iyi mfashanyo ahanini igizwe n'ibiribwa, amazi meza, ibikoresho by'isuku ndetse n'ubuvuzi ku batuye iki kibaya cy'ikiyaga cya Chad. Nubwo ibikeneye bikiri byinshi kandi n'abaturage bakaba bashonje, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kandi gusaba abafatanyabikorwa bayo n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu kongera imfashanyo bagenera aka gace no gukora ibishoboka ku buryo zabonekera igihe kubazikeneye.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ni naho duherereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro i Washington DC mwari kumwe na Oriane Itangishaka, ndabifurije umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.